Biragoye kuyagira abana wisanzuye ibijanye n'umugera wa sida. Abakenyezi bafite abana b'imiyabaga mu ntara ya Muyinga babiyagiye ishu rya Amerika, bamenyesha ko baganira gake n'abana babo ibyo kwirinda kwandura umugera wa sida. Uyu mukenyezi w'imyaka 48 ni umwe muri bo.
Iyo baje mu biruhuko umuntu ashobora kubivuga gake, ariko si kenshi nkunda kubivuga ko mugabo ndababaza kushyira ko bavyiga, kambwira ngo yego baravyiga.
Iyo uri ko urabibabwira urabugurukira ukabivuga byose uko uvyumva, ntabyo uhora ucisha ku ruhande.
Ndabageye ko rena bambesha mvuze ndababwira uko bimeze. Umuntu aca ku ruhande ariko si kenshi nkunda kubikora kweri. Nabambesha. Kwiyugurura kubwira abana biracatugora muri maka.
None muca mubwenza gute kugira ngo bikunde abana bigenze neza ntibaje mu ngeso atawuzo bashikana?
Kenshi nyigisha bani ku rusengero niho mbona bakunda kubabwira, naho twega abavyeyi birakunda kutugora. Kenshi usanga nyene umuvyeyi aza kuvuga nyene ibintu vyamaze kurengana ataca gihindura.
Uyu mukenyezi afite abana batanu. Muri abo babiri bari hagati y'imyaka 10 na 15. Inyigisho zitangwa n'umuremesha Kiyago mu kibano zatumye ashobora guhanura abo bana. Amenyesha ko afatira ku mvugo y'abana mu gutanga impanuro.
Kubisanzwe si impaka umuntu agenda avuga byose mu bana, mugaba mu bintu bijanye no guhuza ibitsina urashobora gufuma uvuga ati birya bintu muza muragira by'ibisutwa, ndumva umwana wanakagize ibisutwa, hagarika ibisutwa, yivuze ibisutwa rero burya bamaze kumva ivyo ari byo.
Abagabo bahumuye baba mu gisagara cha Muyinga bayaze n'ijwi rya Amerika nabo nyene bavuga ko bibagora kuronka aho bahera mu gutanga izo nyigisho. Bamwe muri bo bamenyesha ko bafatira ku biganiro bica ku maradiyo, abandi bakavugira mu migani mu gutanga izo nyigisho.
Ndogurira radiyo hajya barimo baratanga inyigisho bose babumva, nta kuvuga ngo barasinziriye. Ndababwira nti muramwumva ibivugwa nyabuna mwa bakobwa munyabuna mwa bahungu muramwumva ibivugwa.
Ari ibyo uhetse kongera ko?
Ibyo nongera ko ni ibi. Ndababwira nti ejo buraca bucana yandi umwana azogenda akagira ibintu by'ubushurashuzi akazana imbanyi ivuye mu bushurashuzi ntazonzireho. Ndababwira mwirinde ubushurashuzi kuko ibyari magera byarageruye. Awe ibindi kandi kugenda kunywa inzoga, kurara mu nzoga, kuja mu nzoga uri umwana w'umukobwa biragoye, kandi naho atari umukobwa n'umuhungu twese n'ibyo.
Naho bitugora bigoye kubibwira nk'abana b'abakobwa, nta kundi wogira utegezwa kubivuga kuko utabivuze wo burimo urabanigira mu menshi.
None ucubigenza gute ko bibagora kugira ubivuge ushike kuco washaka?
Uragerageza kwanza ukabahamagara ukabwira nko mu migani, hanyuma ukaza gushika kuco washase gushika ko.
None biraheza bikagukundira ko hageraho ubugurukira neza ukabayaga.
Neza cyane, umwana utegezwa kumwereka ukuri aho kuri, ukamwereka inzira akwiye gucamwo kugira ngo ashobore kugira ubuzima, kuko sida mu bisanzwe iratwara ubuzima nta muti kandi nta rukingo. None utegezwa kumwereka mu buryo ashobora gucamwo kugira ngo ashobore kuyigwanya ntiyandure nawe.
Hampande yabo bigora gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana babo, hariho n'abazitanga tangorane. Umwe muri abo ni uyu mukenyezi twasanze hadandariza itomati mu gisagara cha Muyinga. Bamwe mu bana biwe baramaze kubaka izabo. Twamubajije ko abangukirwa gutanga inyigisho zo kwirinda kwandura umugera wa sida ku bana biwe, yishura ati:
neza cyane, neza cyane. Numwimborega umwana w'umuntu abari umwimbo wiwe. Nitegeko ku mubyeyi kuba yohanura umwana akitwara neza akareka kwiyandagaza. Umwana arashobora kwitwara uko yishakiye, ariko wowe kubera uba warabonye ibintu n'ibindi kandi umusumbya kubona kure, wararinzu namubyaruka mureruka mukuza, umwigisha ukuntu ashobora kwitwara neza ku buryo adashobora kwandura izo ngorane. Ari ugeze mu bigero ukamuhanura kwitwara neza akazofuma arongorwa cyangwa akarongora, ariko apana kwiyandagaza kuko nta mwimbo urimo, nta mutungo urimo, ni ugusesa amagara, ni nko gusesa amagara.
Uwo mukenyezi ahumuye aratanga impanuro ku batinya gutanga inyigisho hakiri kare ku bana babo.
Iyo ubyaye wonezerezwa no kurera umwana wawe akomeye nk'uko bara mubyaye akomeye, nawe akazorongora akomeye cyangwa akarongorwa akomeye. Urumva ababyeyi badahanura abana babo ibyo bintu ntabwo ari byiza, kuko abana baca bigira uko bishakiye bakishyira bakizana, nizo zangorane.
Muganga Nkunzimana Eric arongoye intara y'ubuvuzi ya Muyinga, ahanura ababyeyi kwitwararika guhanura abana kuva bakiri bato. Amenyesha ko indero yo kuziko ari ifasha cyane ugwaruka kwirinda kwandura umugera wa sida. Jean Claude Nshimirimana, i Muyinga, ijwi rya Amerika.